murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu ya kakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banje dufatanije kubageza aya makuru. Mu Rwanda itegeko ryemerera ibyiciro bimwe na bimwe by'abantu gukuramo inda ntirivugwaho rumwe.
Kuko twe mu bushakashatsi twakoze twasanze ari itegeko rihana abatishoboye. Babantu 12 nababwiraga twasanze ufitemo akazi gahumuyemba amafaranga menshi byari 3000.
Uwo ni Madame Vestine Mulisa, umuyobozi wungirije w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari na mu Burundi. Leta irashinja Margaret Barankitse uyobora ikigo Maison Shalom kubuza impunzi z'Abarundi gutaha. Arabivugaho iki? Ni muri aya makuru ntuge kure. Amakuru yacu tuyaheri mu Rwanda, aho imiryango irengera uburenganzira bwa muntu inenga uburyo itegeko ryemerera gukuramo inda bimwe mu byiciro by'abantu bazitwaye rishyirwa mu bikorwa. Iyi miryango irasaba abashinzwe kuryubahiriza kwirinda amarangamutima no kurikurikiza uko bikwiriye. Asumutakaboyi.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari GRID mu magambo ahinnye y'Icyongereza utangaza ko nyuma y'uko u Rwanda rwemeje ibyiciro by'abantu bemerewe gukuramo inda, hari bamwe mu bashinzwe kubishyira mu bikorwa batubahiriza iri tegeko. Mu nama yabaye mu mpera z'iki cyumweru igahuza uyu muryango, ikigo gishinzwe ubuzima RBC n'umuryango uharanira ubuzima HDI, basobanuriye itangazamakuru aho gushyira mu bikorwa itegeko ryemerera ibyiciro bimwe na bimwe gukuramo inda nyuma y'imyaka igera kuri ibiri rigiyeho. Dr. Aphrodis Kagaba akora muri HDI avuga ko hakiri imbogamizi zo gufasha bifuza serivisi yo gukuramo inda.
Turimo turahura n'ikibazo cy'imyemerere y'abaganga. Muganga ahubwo nk'umuganga arakubwira ati nge nkurikije ibyo nemera naho nsengera ibi ntabwo nagira nte ntabwo nabikora. Ndetse ugasanga muganga anafashe inshingano zo gusengera waje kumusaba serivisi. Ukibaza niba muganga yahindutse pasiteri. Ariko ubujyanama yaje kureba wowe nka muganga ntabwo ari uwo kumusengera.
Itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano mu ngingo yaryo ya 125 riteganya ibyiciro by'abantu bemerewe gukuramo inda barimo umwana uri munsi y'imyaka 18, umuntu wahohotewe, uwashyingiwe ku ngufu, uwatewe inda n'umuntu bafite isano kugeza ku gisanira cya kabiri, ndetse n'umuntu iyo nda itaguye neza ku buryo ishobora kumwica. Umukozi mu ishami rya RBC rishinzwe kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'umwana Kanyamanze Eugene avuga ko muri rusange gukuramo inda bihanwa n'amategeko, ariko ko mu buryo bwashyizweho bworohereza ababyemerewe basabwa gusa ibarwa bandikira imbere ya muganga kugira ngo muganga yemere kubakuriramo inda. Kanyamanze asobanura ko gukuramo inda ikorerwa mu kigo kiri ku rwego rw'ibitaro byaba ibya leta cyangwa ibyigenga, kandi nta rwandiko ruvuye mu kigo nderabuzima transfer umuntu asabwa uretse uwindi mereye nabi. Abandi babyemerewe n'amategeko ngo ntabwo bashobora gukuramo inda irengeje ibyumweru 22, nubwo nta byinshi ushaka gukurirwamo inda asabwa uretse urwandiko yandika yiyemerera ko ari bubyifuza. Amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima asobanura ko iyo bigaragaye ko wasabye gukurirwamo inda yabeshye abihanirwa n'amategeko. Uyu ni Bwana Gatari Steven, umunyamategeko muri GRID.
Mu gihe bigaragaye ko wa muntu yabeshye amakuru, noneho azakurikiranwa nk'iki? Ese ashobora kuba iperereza rizabaho cyane bitewe n'ubifitemo inyungu. Twibuke ko kugira ngo iperereza ritangire mu rwego rw'amategeko rishobora gutangizwa n'umuntu ubifitemo inyungu, rishobora gutangizwa n'umuntu ku giti cye, rishobora no gutangizwa n'urwego rw'ubugenzacyaha kubera impamvu izo arizo zose. Bivuze ngo uwo muntu ari expose n'ubundi kugeza ubu nta kazi iraba, ariko ukuntu itegeko ryubatse bisa kuko n'abari bafunze benshi n'abagiye ngo iripoti ngo polisi yafashe, ahubwo abenshi ni wa musore mutenda akaza kuvuga ngo umuntu yankuriye minda.
Mbere y'uko itegeko rijyaho, umuryango GRID ugaragaza ko hari abagore n'abakobwa benshi bakuraga minda, bamwe ikabahitana abandi bagafungwa. Urugero ni urw'uyu mugore wafunzwe imyaka 21 azira gukuramo inda.
Nari ndaho niga nyuma nza kugira ibibazo byo gutwara inda, mbona nta bushobozi mfite, inda nza kuyikuramo ikuze kubera kuburana nabi, niburanira nabi yitwa kwihekura, ariko icyaha nza kucyemera bankatira burundu ubu burundu rero nari nyimaze imyaka 21 aho twabaga muri gereza no buzima bugoye mu byukuri naragororotse narababaye imyaka 21 maze mu gihome mu nzu y'imbohe ni imyaka myinshi cyane hanze sinkibuka naje gufungwa mfite imyaka 18.
Imibare itangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC igaragaza ko kuva aho iri tegeko rigiriyeho mu mwaka w'ibihumbi 2018 abantu bagera ku 150 ari bo bamaze gusaba gukurirwamo inda mu gihe babyemerewe n'amategeko. Umuyobozi wungirije w'uyu muryango Madamu Vestine Umulisa akemeza ko mbere y'iri tegeko abakobwa b'abakene ari bo bakuragamo inda mu buryo byashoboraga no kubashyira mu kaga.
Ese uyu munsi niba tubona iriya mibare y'abasabye mu buryo bwemewe n'amategeko 150 nibo bonyine bahari bakuyemo inda, kuko twe mu bushakashatsi twakoze twasanze ari itegeko rihana abatishoboye. Ba bantu 12,000 nababwiraga twasanze ufitemo akazi gamuyemba amafaranga menshi byari 3,000. Ni ukuvuga ngo itegeko ryahanaga abatishoboye. Uyu munsi rero muri bwa buvugizi twakoze twaravuze tuti reka dukore itegeko abanyarwanda bose bagera gute bazibonamo. Bivuga ngo iyo waplaninze wafashe icyemezo ku buzima bwawe nta wundi wagikuramo. Natwe abanyamategeko ntidushobora kuba twakwicara ngo amategeko tuyareke kubera imyemerere yacu. Mureke dufashe abanyarwanda ku icyemezo cyawe, ku idini yawe n'umuco wawe, choice ni yawe, ariko amategeko yo agomba kujyaho tukayashyira mu bikorwa nta wuvuga ngo inzitizi.
Umuyobozi nshingwabikorwa wungirije wa GRID Umulisa Vestine yavuze ko inyigo bakoze igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2016 abakobwa bari bafungiye gukuramo inda barenga 12,000 n'abandi bagera ku 17,000 bakiriwe kwa muganga bari banyweye imiti yo gukuramo inda mu mwaka w'ibihumbi 2015-2016. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho leta y'icyo gihugu ishinje umuyobozi w'ikigo Maison Shalom kirera abana b'imfubyi Madame Margarite Barankitse kubuza impunzi z'Abarundi gutahuka. Itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa leta Prosper Ntahorwamiye rishinje Barankitse gutera ubwoba impunzi zirenga 300 zanditse zivuga ko zifuza gutahuka. Margarite Barankitse arabihakana akavuga ko guhunguka ari uburenganzira bw'umuntu ku giti cye. Pierre Claver niyo nkuru yabikurikiranye.
Itangazo ryatewe ku mukono rikanasomwa n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta kuri uyu wa gatandatu rivuga ko hari abantu bakomeye bariko baratera ubwoba bakongera bakabuza impunzi gutahuka. Ni nyuma yaho Abarundi barenga 300 bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda basaba uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kubafasha gutahuka. Prosper Ntahorwamiye n'umuvugizi wa leta y'u Burundi.
Kwigenekerezo rya gatanu myandagara umwaka w'2020 naho impunzi zitanu z'Abarundi muzari zateye igikumu ku ikete ryo kuwa 26 mu Kakaro umwaka w'2020 zarandikiye ikete ubuserikizi bw'u Burundi mu Rwanda aho ziyamiriza iterabwoba rizibuza gutaha zigirirwa n'umupfasoni Margarita Barankitse yashinze ishyirahamwe Maison Shalom nawe nyene akaba yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko amategeko mpuzamakungu agenga impunzi abitegekanya, igihugu cya kiriye impunzi be n'ishyirahamwe mpuzamakungu ACN bitegerezwa gukora ibishoboka byose kugira bikure intambamyi mu nzira zibuza ko impunzi zitahuka mu gihugu cyazo kandi zibyipfuza narijya zonyene ziyemerera kumugaragara ko icatumye zihunga kitakiriho.
Uburundi busaba ko hoba inama nyabutatu ihuza ico gihugu HCR hamwe n'igihugu cakiriye izo mpunzi maze abo Barundi bagakingirwa.
Leta y'u Burundi iboneyeho kano kajyo isaba leta y'u Rwanda hamwe na HCR ko yokingira impunzi z'Abarundi ziri mu Rwanda ireke izipfuza gutaha zitahe. Leta y'u Burundi iritegure kwakirana igishika cinshi hamwe n'umutima wa kivyeyi Abarundi bose bahunze igihugu kumva zitandukanye bipfuza gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro.
Margarite Barankitse atwara ikigo Maison Shalom yagirizwa na leta kwabuza abandi gutahuka wewe arabihakana. Kuri we gutaha n'uburenganzira bw'umuntu gusa wewe avuga ko hataragera ko afata iyo ngingo.
Mbwa gutaha wambitse icyeyi ubwa mbere igihugu cy'u Rwanda ngene cyatugwanye ko sivuze ngo bahemutse ko batashe banyumve neza nuko banditse ikete ryandika icyeyi batigeze bafashwa. None wotaha barafunguye bajya abantu 1,900 bafunzwe barafashe abicanyi bari mu nzego
za leta mubona hari amahoro umuntu akajyama atakirara ku mugono tuzutaka sikirometero 30 no ngahe muyinga si hafi ikituza kugenda nikwera tamahoro
ico bikoze ijwi rya Amerika ryatohoje rimenya ko bamwe mu mpunzi barenga 300 bari ku rutonde rw'abifuza gutahuka bashezwe ko batabizi abandi nabo baritavye imana
bojewe nkibona nkindi ku rutonde rw'abasavye ngo guhunguka nagize ubwoba ndatengugwa avuga ati ibintu uko ningeze ndabisaba ko jewe nibyo nahunze igihari mu gihugu naciye negera madame wewe niwe abantu babaraje bagwenda bagusaba igifoto na warandahira ubwo twaguye mu kantu nakambaro kibara
twarababaye cyane tubonye uwitwa Minani Ezekieli agira nimero ya 70 n'umunani ari ku rwo rutonde rw'abantu basaba guhunguka kandi amaze imyaka apfuye ndetse abantu bose barabizi yafuwe mu iteka mu itongo ry'abapfuye ryo ngaha mu nkambi ya Mahama uko kumushyira ku rutonde ni nk'ukora mu nkopfu umuryango wiwe
ku Rwanda rw'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi ryemeza ko giteguriye gutahukana ababyifuza bazobisaba umwe wese ku giti ciwe umufasoni Elise Vireshalan avugira HCR mu Rwanda yabibyeye ijwi rya Amerika mu kiganiro cihariye.
So we have been informed because
ati twabimenyesheje naho ngo rwandiko rutarungikiwe twebwe turaraba ko hari igikenewe cyo kubafasha nimba bifuza gutahuka ku bushake bwabo twarabivuze no kuva ku mwaka uheze ku bushaka gutahuka ahawe ikaze arabitumenyesha natwe tukarabico tumufasha turazi ko bamaze imyaka irenga 5 bari mu buhungiro bashobora kuba bafise ubukene bakeneye imodokari canke ikindi cyo bafasha gushika mu gihugu canke negwa twebwe rero niba bidusaba gushaka kwabo turabafata mu mugongo
for assistance for example for their transport because they have been refugees for 5 years.
HCR rivuga ko ubu Rwanda rurimo impunzi z'abarundi zirenga gato 72,000 abarenga 60,000 muri abo baba mu ikambi ya Mahama ico giye gucabakiriye naco nyene kimenyesha ko ushaka gutahuka iwabo azoherekezwa. Pierre Clavé ni inkuru Kigali kubyijwe rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara
wakoze Pierre Claver niyo nkuru icyo zimwe mu mpunzi zivuga ku byerekeye ko gutahuka. Turaza kukigarukaho muri aya makuru ariko reka tugumaho mu Burundi. Abahanga mu byerekeye imyitwarire ya muntu basaba ko ibikorwa abanyeshuri babasha gukora mu biruhuko byakongerwa, bakavuga ko uretse kuba inyunganizi mu kubarinda kurangara no kwishora mu ngeso mbi binafasha ababyeyi kwitegura gushakira abana babo ibyangombwa by'ishuri. Elojwe Lekaneza nibyo tubwira.
Je gituma niyumviye kuzanga nacyase ndara ndonde amahere y'amakayishu umubye nawe ndamworohereza ayo bamwe cende yatwara muhira nka yabikagira umugozi kwice ndakugeze ndonde kugura ni forme n'amakayi mezi na watu yibanje.
Uwo ni umwe mu banyeshure bari mu kiruhuko bahisemwe kuja gufyatura amatafari kugira abiguri ibikoresho by'ishure bongere basahiriza n'imiryango yabo. We n'abagenzi be bemeza kwikorwa kibafitiye akamaro kanini abana bo mu kiyange muri zone ya Buterere mu buraruko bwa Bujumbura.
Kwa ndo nga mahera agashati kukenda kushuri. Kumusi, ipa haige wa membi kihumbi majani indwi. Chengula agashati, changu kama mbiri.
Mamu ni mwe kubazangaha. Waona iyo tulimu uburu huko. Suwa nile kurundira kazi kuwela. Tufunguye. Tukisatula mafranga tupatuwa ya bizi. Kwa kazi azodu fashige cho shishuri. Foro mijana ni truwasa. Kumusi. Hige nana mademiri changi misenke, changi mademiri senksa. Ola, mzee ya shua kwa ya buze kimwe, usaya ya rondebike, najinga cyanongereza
umwaro wako kazi n'abavyeyi barawubona umugabo wari mufite abana bafataturira ku kiyange
bwe abavyeyi biradushimisha kubera abana nk'ubu unye bari mu buruhuko baca baje rero gucu amafaranga hanyuma ayo mafaranga nayo niyo bazoheza amwe bakayaguramwe nk'ibikoresho kandi nayo bakayaduha twebwe abavyeyi akadufasha mu rugo bibarinda ubunebwe bariko barakora rero bariko bakora ibikorwa bizofasha abo bana bizozana iterambere mu rugo na twebwe abavyeyi biraturuhura kuko kuja kwicara canke kuja mu marigara ataco abo abafasha atanyungu bibaha upfuma baza ngaha anye bagakora akazi hanyuma bakaronka amafaranga yo kwifashisha
eka n'abakoresha abana basigura ko bibafitiye akamaro bavuga ko gukora imirimo itandukanye mu gihe cy'uburuhuko bibarinda kunyuyayura mutwe n'izindi ngeso mbi hejuru y'ukuronka agahembo
tubakingira kuguma mu gisagara ngo bagume baje muri za ngeso mbi zo kunkurumaga canke zo gukora ibidashoboka byose umwana twebwe ngaha abana ingene bakora hari ibyo bita vutafara amajana atatu mbazi bazitwa iforoma ijana n'itanu aho mba umwana bakoreye tuvuge ane n'itanu bo hari abana rero umwana ashobora kugenda kugera saa yine akabakoreye bibiri bitatu kandi hari n'abaja ku ishuri bahora baca baja ku ishuri bahejeje gukora nta muntu akoresha umwana ngo amunanitse umwana wenyine akubarinda aretse naho nyine umuharuro icyo yakoze muri iki gihe cy'ikiruhuko ndabona udukorwa nk'utu abana batwijukira bakaza bakadukora
muri kino gihe abanyeshuri bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye bari mu ruhuko bukuru umuhinga yize ibijanye n'iyifato Serafine Niyakire arashima imigambi itandukanye ishyirwa mu ngiro n'amashyirahamwe igatuma abana bakora iyindi mirimo ahamagarira ababyeyi nabo kwimenyereza kuganira n'abana babo na cyane cyane mu nzira yo kubarinda kugwa mu ngeso mbi
nta kama rero navuga nti ntera sino gatara cyane cyane abana cyangwa abo bajene aho bavuga dushaka akama twotera twagatera ababyeyi kuko niba bafite uruhara rukomeye muri buna buruhuko uruhara rwa mbere ni uko umubyeyi umwana ari mu buruhuko abwiriza kumukurikirana kubera kare ababyeyi bahebera ishuri mugabo umwana ari mu buruhuko ishuri ntibari birimwo umubyeyi wenyine abwiriza kumukurikirana mu kumukurikirana rero icyo yakora ni uko amurondera icyo akora umwana ntiyirigwe ataca ariko arakora ngo rirenge umwana abwiriza kuronka icyo akora ataca aronse akora akaja kwirigara kandi agiye kwirigara ahazoharonkera ibindi biganiro bitari byiza ikigira kabiri ni uko ababyeyi bagerageza guha umwanya wo kuganiriza abana ariko kandi n'urwaruka barafise uruhara rwabo kuko barabona abo bagendana baribo barategereza kumenya imigwi mibi bagendana n'imigwi myiza bagendana
umupfasona anasanga mu kurindira kw'ibiruhuko bigera ishuri ryose ryari rikwiye kuba rifise umurezi yize ivyerekeye inyifato n'imigenzo kugira yigisha abana ariko n'abarimu uko bafata abarerwa babo
ishuri ryose ryabwiriza kugira umupsikologe scolaire kugira ngo yigishe ibijanye n'inyifato abana cyo kimwe n'abarezi kugira abarezi nabo bamenye ingene bafata abana babo kuko nta kaburi imvo byari byiza ko ishuri ryose habariho umuntu yize ibijanye n'inyifato n'imigenzo kugira ngo bigishe abana kandi bafashe n'abarezi kumenya ingene yifata bamwiza kubwira abana
mu bihe by'uburuhuko cyane cyane bukuru abanyeshuri bahurikiye mu mashyirahamwe atandukanye mu Burundi bakora imirimo irimo ukubakira abakene abageze mu zabukuru batishoboye ugusanura inyubako za leta zasambutse cyanke mu kibano ibi bikorwa hanini bikunze gushikirwa na leta amashyirahamwe y'urwaruka amadini n'amashengero hamwe n'imvukira z'amakomini atandukanye eroje urika neza ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banywa nibijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Aina yababwiye hagati muri aya makuru mu Rwanda hashize iminsi yavugwa inkuru y'impunzi z'abarundi zandikiye perezida w'icyo gihugu zimusaba kubafasha gutaha iwabo. Ibyo byakiriwe neza n'amwe mu barundi barimo uyu wavuganye n'ijwi rya Amerika wahamagariye abandi gutaha. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Lionel Ndayishimiye, urakoze cyane rwose kuba witavye radio ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe ngaho kuri ijwi rya Amerika. Turongeye turabakengurukiye cyane kumwe muguma mudahengeshanya. Tabizi yuko mutavugira kuri FM mu Burundi mugabo turabona bikungira mu mamugirageza guhereza ijambo abarundi turabibashimiye cyane ngaho kuri ijwi Amerika.
Kuri icyo kibazo cya FM nyene muvuze turizeye ko abatetsi biradio ijwi rya Amerika n'abatetsi bajejwe urwego rukurikiranira hafi ibinyamakuru n'amaradio bazote bakumvikana kugira ngo abanyagihugu bashobore kutwumva kuri FM. N'ikintu abanyagihugu bose banyotewe.
Ego cyane nibaza yuko byokoreka kuko ngerageje kuraba hariho amashyirahamwe amwamwe muri icyo gihe giheze kuva mu 2015 bitari ko biravuga rumwe na leta bitari ko birabona ibintu bumwe, ariko uno munsi bavuga yuko ni leta mbyeyi, ni leta nshasha, ni leta nkozi. Ikintu rero cyo gutuma tumera ko makuru ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Nuko ibaza yuko leta mbyeyi nk'uko bivuga yoshura kuraba ukungena imigenderanire y'umwishi makuru eka mbere kiretse nibyo na mpuzamakungu n'ibi by'iwacu ngaha mu Burundi byogaragaza ubwo bose bagashobora kwameliora amakuru akatangwa mu buryo bwose kandi mu buryo budahengamye. N'ijwi rya Amerika na BBC tutazibagiye zose zigasubira gukora ku mugaragaro umunyagihugu wese agacagura amakuru agatoho ashishimiye wenyine kuko amakuru guhana amakuru n'ukumviza amakuru n'ikintu gikomeye mu buzima bw'igihugu.
Murakoze cyane rwose. Reka rero tuje ku idonido y'ikiganiro cy'umunsi. Nk'uko mwavyumvise abarundi bashika 300 bari mu kampe impunzi y'amahama baherutse kwandikira igihugu cy'u Burundi eka u Rwanda hamwe na n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi HCR. Bakaba rero basabye ko bufashwa mu gikorwa cyo kubatahukana mu gihugu cyabibarutse. Ariko rero nk'uko muwizi, nk'uko mwavyumvise abarundi bose bari muri iyo kampi siko babibona, hariho abavuga ko hageze ko batahuka kuko ico bahunze carangiye, mu gihe hari abandi bavuga ko nyabona ikintu bahunze kitararangira. Mwebwe Lionel, nk'uko twabivuze mu ntango, muri mu Burundi mutubwire mu majambo make cyane rwose abarundi bahunze igihugu mu tekanigwa mu gihe utahuka ari abagisa makenga.
Ego murakoze cyane. Jewe ikibazo kuva intore kadu mu 2015 kuva zigitangura twagumye twumviza amakuru ijya nino yababa muri mu gihugu yabari hanze y'igihugu sikuri n'ibintu bibaje cyane kubona uno munsi tugeze mu 2020 kumva hari impunzi zikiri hanze, kumva hari impunzi zikiri hanze n'ibintu bibabaje cyane kuko guhunga n'ibintu bibiruhije n'ibintu bibabaje s'umunezero. Rero jewe ntarandiriye cyane kuko ikibazo cy'impunzi by'ukuri hariho abantu babyifashemo nabi cyane 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 abanyepolitike ku mpande zose. Jewe navuze yuko impunzi by'ukuri impunzi iyo ari yo yose n'icyatumye ihunga yobona yonyine aho ihagaze, kuko hari abari kubarahunguka, hari habe ko arahunguka nkabo muri Tanzania tuma tubona bari kubarahunguka naho hazi bitigira igikeya bari kubarahunguka by'ukuri. Abo rero aba bari kubarahunguka no gufata decision, kuko guhunga nta wubaza mu guhunga burya nta muntu abaza ubundi ngo duhunge.
Ariko muri abo
nta n'undi muntu ubaza ati ngo duhunguke.
Ariko muri abo bantu Lionel bagifite amakenga bavuga ko ubwicanyi bubandanya eka ivyo bahunze muri rusange bikihari, baravuga ikibazo cy'imbona ya kure. Abo barundi mubabwira iki, muhumurizwa gute?
Tuvugishije kuri ga Federike, jewe ndi umunyagihugu mutoyi, ndi umunyagihugu ndi ngaha mu Burundi kandi by'ukuri ndagerageza gukurikiranira hafi ibiba mu Burundi. Mugabo nagira ndakubwire yuko hariho impunzi by'ukuri, reka nshire entre guillemets kuko si bose, hariho impunzi zitavuga zitifata nk'impunzi, kuko hariho impunzi zivuga nk'abanyepolitiki, zivuga nk'uko umengo zahunze nk'abanyepolitiki n'izindi mpunzi zivuga ati twebe twarahunze twahunze injyane twahunze umutekano muke turakeneye guhunguka. Abo rero bahunze umutekano muke kuko uko byari biri mu 2015 nuko no munsi biri mu 2020 by'ukuri tureke kuvuga tugezaho duhengamiye hacanye hariya siko biri kuko by'ukuri mu 2015 hari intureka za politiki mugabo uno munsi siko biri. Rero umuntu agerageje kuvuga ngo abantu baracicwa ngo mbonera kure bya cari zihari, jewe nagira mvuge yuko nagira nshimire leta ishasha ihari mbere ku kintu yakoze novuga yakoze kuko ndi ku butaka bw'igihugu uko imbonera kure zari zifise nguvu ubwa mbere uno munsi siko ziri. Uno munsi siko ziri ntembere igihugu cyose ingenda igero n'umutaga uno munsi siko biri. Nuko uvuga yuko harabaye ukuboko kwa leta yuko buza Fabrice ingugu dari dufise mu guhohotera abanyagihugu by'ukuri. Rero nagira mvuge yuko by'ukuri impunzi no kuri bomenya icyo basaba gusaba gutaha hari icyo urabaza kuko impunzi ntizahunze zarasize inshuti mu gihugu nibabaze ati eske mwebwe muri iyo bimeze gute. Mugabo niba hari ikindi kintu bahunze bwe bya politiki hari ibyo bagirizwa narabonye hari imitahe leta yasohoye niba atabatari muri abo nuko ibaza yuko impunzi yohunguka by'ukuri ikavuga ati itahe hama leta nayo ikamera nk'imbye nyine nkuko babivuga ikabakira by'ukuri ntagira umuntu akanugirwa amaso ntagira umuntu ahohote gwa ikigahagarara nyine nk'umubyeyi hama nagira mbaze yo nagira nsabe yuko ku mpande zose yaba muri leta yaba mu bahunze bari hanze y'igugu ko bokoresha imvugo runtu uko biri kose n'abantu waba uri muri leta hariho nk'imvugo umuvugizi w'umukuru w'igihugu yashikirije hariho imvugo by'ukuri uba ukwiye gushikiriza ukumva yuko uri umubyeyi w'abarundi bose mugabo uri umubyeyi ufise famiye ufise umuryango hariho imvugo iyo akuna kazi ufise mugabo hariho imvugo utegeza gukoresha ya diplomasi kugira ushobora kumva yuko abanyagihugu bashobora kuvuga ati naka yavuze ijambo by'ukuri abanyagihugu twese twagiyumvise yuko yavuze ishikirije ijambo runtu by'ukuri. Yo ku mpande zose ndiko ndumva yuko bose bari kwashikiriza amajambo atari meza yaba bahunze eka mbere n'umuvugizi mukuru w'igihugu hari ijambo atakoresheje bitari byiza cyane.
Ariko hari abo bagifite amakenga mu shenaheri yone nk'uko babivuga batanga uturero tw'abantu ubwicanyi bubandanya kuba ejo bundi hatangaje amakuru avuga ko hari abantu baturiwe mu mazu yabo abo bose abakoze iryo barantu baramenyekana abo bantu ntibafise ikibatuma babandanya kugira amakenga.
Ego cyane ni kuri Frederic novuga yuko by'ukuri uvuze ati jewe habaye ni kuvuga ugupfa ubusa niho nzohunguka ndumva muri kintu gihugu cyacu cy'u Burundi bigoye biragoye kumva yuko uvuga ati jewe ninumva abantu badasubiye gupfa niho nzohunguka biragoye cyane kuko no mu 2012 abantu barapfa aho abantu ntibari bahunze. Mu 2010 abantu barapfa abantu ntibari bahunze. Mu 2005 ngaha mu Burundi abantu barapfa n'ubundi impunzi ntizari dufite impunzi ziri kuri to uno munsi meze. Rero bavuga yuko impunzi zitosaba ibintu novuga zitosaba mananiza kuko by'ukuri aha mu Burundi abantu barapfa rafapasi marumbisa abantu baturiwe mu nzu mugabo zishobora kuba amaregana do konti y'ibintu by'amatongo y'ibiki n'ibiki kuko turavuga injyane za politiki kuko turavuga imishamirano yahari mu 2015 uno munsi ntayo iyo imishamirano yabaye mu 2015 iyo yatumye abantu bahunga uno munsi iyo mishamirano ntayihari uno munsi mu makarite yose mu gihugu abantu baratekanye nta mabara ariko arazibigwa nta mabuye nta bintu bakora aturira nta biko baragira hanti nuko ibaza yuko uvuga ati uno munsi niba bya bintu by'ama manifestation bitahari atakajagari kari mu makarite reka ndabe reka mbaze reka mpunguke by'ukuri niba atari ibindi bintu umuntu aba ariko aragerageza kuraba. Rero nuko ibaza yuko impunzi yovuga imvugo y'impunzi ikongera ikigenda nk'impunzi ngo ntiyigenze nk'inyapolitiki kuko bigenje nk'umunyapolitiki uri impunzi aho bifata iyindi sura icyo bifatanye n'indi sura kuko iyo umuntu wari we wese birababaje guhunga n'ibintu biruhije cyane by'ukuri umunyagihugu wese ufata ingingo agahunguka nk'abo bantu 300 sinzi ko ari byo cyangwa sinzi ko atari byo narabonye urwandiko n'ukuri barinze bafata ingingo bakavuga ati reka twandike duhunguke baravertishije leta tuti duhunguke. Rero leta nibifate mu ntoki by'ukuri nibifata mu ntoki irabo kumenya yobafasha hakaba ukungene bavugana n'igihugu cy'u Rwanda bakarabo kumenya abo bantu bashaka guhunguka kandi birashoboka n'ibintu bisanzwe cyane nta mananiza birimo
Lionel Ndayishimiye mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije reka tubashimire inshuti muduteze amatwi amakuru yacu y'akakanya na hato yasoreje nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi na bagenzi banjye bandi bamfashije kuyabagezaho yegeranijwe na Facil Gabehuge mwumva Gandhi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti mukomeze kumererwa neza.